Turashimiye ko mwandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda tugasamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva atankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze mu makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiane Nyirinahazwe. Leta y'u Burundi yemeje umugambi mushasha wo kunganisha imishahara y'abakozi bose bayikorera bafise urupapuro rumwe rw'umutsindo. Abarimu bakiriye gute ino ngingo
bikagaboneka neza rero yuko leta yitwararitse bijanye no gufata kumwe abakozi bayikorera ko na kare nta mwana n'ikinono.
Uyu ni Victor Ndabaniwe haserukira urunani kosesoma rurikiyemo amashirahamwe y'abarimu mu gihugu cy'u Burundi. Muyagezeho muri make ijyanye no ku isi abarenga 60 baguye mu isanganya ya gari ya moshe muri Congo. Urusiya nabwo bukaba bwateye ikigo kinini cya gisirikare muri Ukraine. Ano makuru yose duce ku masonga tuyarambura mu kanya sase muri hafi y'amaradiyo yanyu. Deka makuru agezeho ryanino ku isi tuyahere mu karere habajejwe igisata cyo kunguruza abantu n'ibintu muri Republika ya Demokarasi ya Kongo batangaza ko abantu 61 barabe bahitanywe n'isanganya ya gari ya moshi. Iyo gari ya moshi yahenutse ku mugoroba w'ejo ku wa gatandatu yari ivuye ahitwa Luena mu ntara ya Lomani ija mu gisagara kirimo ubutaka bwinshi citwa Tenke giherereye mu manuko bushira ubuseruko bwa Kongo. Abakomeretse ni 52 nk'uko bitangazwa n'abajeje uruza n'uruza rw'abantu n'ibintu muri Ikongo. Iyo gari ya moshi ubundi yageneye gutwara ibidandazwa ariko abarenga 100 bari bayirimwo binyuranije n'amategeko. Ibikorwa byo kurondera abandi baba bayiguyemo batahuse baboneka ibiziga biracabandanya nk'uko igisata kijejwe kunguruza abantu n'ibintu kibitangaza. Ico gisata kikavuga ko umwanya n'umwanya igitigiri rero cabaguye muri iyo sanganya gishobora kwiyongera. Igitero cha misile Urusiya bwagavye ku kigo gikoregwamo imyimenyerezo ya gisirikare muri Ukraine cyahitanye abantu 35 gikomeretsa 134. Ikigo citiriwe amahoro catewe nico kigo kinini mu bigo vya gisirikare muri Ukraine bimaze kugabwa ko ibitero. Ikigo catewe kikaba giherereye ku birometero 25 uvuye ku mupaka wa Pologne ku ruhande rwo mu burengero no ku birometero 60 y'igisagara cha Lviv abatari bake bacamwo mu hunga. Benshi mu baserukira ibihugu vyabo muri Ukraine abakuri amashirahamwe mpuzamakungu n'ibimenyesha makuru biriko bikurikiranira na hagufi ingwano ya Ukraine n'Uburusiya babaye barimukira muri ico gisagara ca Lviv gushika inosaha cafatwa nk'igitekanye. Ikibanza catewe gikunzwe kandi gukoreshwa n'abasirikare bishirahamwe NATO. Abategetsi ba Ukraine mu vya gisirikare bakavuga ko bataramenya ariko niba hari umusirikare wa NATO yoba yahasize ubuzima canke akahakomere. Igitero cakozwe kuri ico kigo ca gisirikare citiriwe amahoro nico gitero gikomeye mu vyo Burusiya umaze kugaba mu burengero bwa Ukraine. Ibi bikaba vyateye ubwoba bw'uko n'igisagara ca Lviv naco vuba cinjira mu ntambara. Abadiplomate bihugu vyo mu burengero basanga iki gitero ari kandi uburyo bw'Urusiya bwo kubandanya kugabisha ibihugu vyarungikiye ibirwanisho Ukraine. Hagati aho amashirahamwe afashwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika akorera mu burengero bwa Ukraine yagabishijwe ko umutekano wako karere utacizewe gutyo abayakorera barimwo abakorera Lviv basabwa gukinjura bakaja handi bidatevye. Ano makuru yose abagezeho ijyanye no ku isi ku ijwi rya Amerika mushobora kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Ay Wewe mukarere kibiyaga bigari tuyahera mu gisata cy'umutekano abaserukira imirwi itwaje ibirwanisho muri Republika Demokarasi ya Kongo batangaza ko biteguriye gushira ibirwanisho hasi ariko ibi bakazo bikora ariko leta ibaronkeje ivyo basaba mu vyo basaba harimo ugucungera umutekano w'abanyagihugu ku buryo bufatika abaserukira imirwi irenga 35 ejo kwa gatandatu biriwe mu nama yabahuje n'urwego rw'igihugu rujeje gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ku rugamba mugenzi wacu Vedaste Ngabo yadukurikiraniye ino nama yabereye mu gisagara ca Uvira
abavira abanyamurenga babembe ndetse n'abanyindu hamwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abagwanyi abaserukira imitwe y'inyeshyamba bavuga yuko biteguye gushyira intwaro hasi kugira ngo amahoro agaruke mu gihe leta yashyira mu ngiro ibyo bagiye bayisaba mu biganiro bitandukanye by'amahoro Jeremy Rukoberwa yavuye muri teritwari ya Fiza serukiye Mayimayi Mulumba
bifuza amahoro ireta ibonye yuko tugomba gushira inani intwaro hasi ireta yacu ibihagurukemo kandi ituhuze nabacu ituhujije nabacu mbo donc tugashira hasi nabacu bagashira hasi ibyo turabikunda cyane amapete yacu bagomba kuyaduheza kandi umuntu wari we wese uri force negative ipeta ziwe bagomba kuzimuka
mahigwe yive yaserukiye twigwane wa Android y'igice kiyobowe na Colonel Gakunzi avuga yuko leta ikoze inshingano zayo zo gucungira abaturage umutekano nta cyababuza gushira intwaro hasi
icyo dushaka yuko bakomeza bakagira bino biganiro kugira ngo tugire amahoro kandi FARDC ikatuja hagati ikatuganiriza ari ba groupe Mayimayi ari natwe twirwaneho turwanirira abavyeyi bacu kandi ivyo ntivyoshoboka ngo dushire imbunde hasi nta kintu gihindutse yindi recommendation barabushe FARDC idufatira abahungu bacu harumwe bafatiye ngo ni Bonaire bamufatira mu Minembwe uwundi bamufatira ibukafu ubari Kinshasa dushaka rero babagarure iyo niyo singe dushaka yamaho FARDC nigende ganirize Mayimayi subireyo kikaza kudutera natwe dusubireyo tukaza tuza gutera force ya Mayimayi
gusa umuyobozi ushinzwe gahunda y'igihugu ishinzwe kwambura abagwanyi intwaro Tomitambwe avuga yuko muri gahunda ihari nta bagwanyi bazashira mu gisirikare cy'igihugu ko ahubwo gahunda ihari ariyo kubashira mu buzima busanzwe hanyuma bakazafashwa mu gukora imishinga izabafasha mu kwiteza imbere ruvuza ngo Masenkad n'umuyobozi wa societe civile mu Minembwe asanga ari cyo leta ya Kongo yakora kugira ngo abagwanyi bashire intwaro hasi
banyagaga bamburaga abaturage ibyabo bategaga bagenzi mu nzira bafataga inka z'abantu bakazitwara bikaba ibyabo nibwo butunzi bwabo bari bafite kubera intwaro zabo mu gihe rero bemeye kureka izo nzira bagataha ni ngombwa ngo bashike mu rugo aho batahiye babone ubundi buzima bubafasha kubaho urugero natanga nk'abantu bahano Uvira na Fizi bafite ikiyaga cya Tanganyika niba bigisha imyuga yo kuroba ubwo bazaronka amafaranga n'uburyo batunga imiryango yabo bitewe n'uburobyi bari gukorera mu kiyaga cya Tanganyika abantu bo muri Mwenga itombwe bashaka kuja mu buhinzi n'ubworozi n'ahantu hororwa inka n'amatungo magufi yandi
aba bagwanyi bari bitabira ibiganiro bavuga yuko bishimiye gahunda nsha leta igiye gutangiza yo kubashira mu buzima busanzwe kuko irimo imishinga izabafasha mu kwiteza imbere ndetse no guteza imbere uturere batuyemo David Bubasha n'umuyobozi w'ishyirahamwe rya JDS atangaza yuko bateguye ibi biganiro byo gushaka amahoro kubera umutekano muke uri mu turere twa Fizi, Uvira na Mwenga. Amashyirahamwe yigenga muri raporo zayo zitandukanye avuga yuko muri utu turere twa Fizi, Uvira na Mwenga habarigwa imitwe y'inyeshyamba irenga 90. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika Uvira mutarakivuye.
Vedaste Ngabo urakenuye mu Burundi naho leta y'ico gihugu yemeje umugambi mushasha wo kunganisha imishahara y'abakozi bose ba leta bafise urupapuro rumwe rw'umutsindo leta ihumuriza ko atamukozi azogabanirizwa umushahara ahubwo ko benshi bazodugirizwa agashahara kabo amasendika y'abakozi arashima ino ngingo agasaba ariko ko uwo mugambi wo kwihuta gushirwa mu ngiro inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru akoreje ujya Amerika ikigali mu Rwanda
imari ku byerekeye imishahara y'abakozi ba leta mu Burundi zimaze imyaka irenga 10 ubu leta yafashe ingengo mu nama shekiranganje kw'icyo kibazo gitegerezwa kuva mu nzira kugira ngo abakozi ba leta bafise urupapuro rw'umutsindo rungana bahembwe umushahara rungana aho bo babakorera hose mu kazi ka leta. Itangazo ry'inama shekiranganje yerekana ko intumbero ari ugukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara no kugwiza umwembo mu kazi ka leta. Leta yemeza ko abegwa n'icyo kibazo bose bagize uruhara mu cigwa cakozwe cingenwa mugambi woshigwa mu ngiro. Leta ivuga kandi ko byitezwe ko abarimo bazodugirizwa agashahara kugira ngo bazohambye bagenzi babo cyane cyane bakora mu gisata c'ubutungane. Iki kirashimisha amasendika y'abakozi nkuru nani mpuza amasendika y'abarimo kosesona ruhurikiyemo amasendika renga 10 abarimo ne nabo benshi mu bakozi ba leta kuko barenga ibice 50% by'abakozi bose nkuko ubushikiranganje bw'abakozi ba leta bubivuga. Ne nabo bamye basaba ko hoba ukunganisha imishahara kuko kubwabo bahembwa make bagereranije n'abagenzi babo bafise urupapuro rw'umutsindo rumwe yamara bagakora mu bindi bisata. Victor Ndabaniwe aserukira urwo runani kosesona kuri mikoro y'ijwi ry'America.
Ihuriro ry'amasendika bigisha kosesona muri rusangi riranezerejwe n'ingingo leta yafashe kubirabana n'agaciro kamanota yahawe akazi, na cyane cyane ko twari twiteze ko ingingo ya mbere yari yafashwe yari yoza igabanura imishahara y'abakozi. Mure tukaba dushimishwa n'uko ibyifuza amasendika yashyize imbere leta yarayibikoreye ko bikagaboneka neza rero yuko leta yitwararitse bijanye no gufata kumwe abakozi bayikorera ko na kare nta mwana n'ikinono. Iyo rero ni intambwe dushima uko turabona neza yuko bizoheza bigafasha mu bijanye no gushyira ku rugero rumwe abakozi bayikorera.
Mu mafaranga leta izotangura gukoresha mu kwezi kw'indwi uyu mwaka hazoshigwamo ayagenewe uwo mugambi wo kunganisha imishahara mu bakozi ba leta. Inamashikiranganje yemeje ko ari umugambi uzogenda urashigwa mu ngiro buke buke kuko ukeneye uburyo bwinshi bungana n'imiliyaridi 125 y'amarundi. Ku mwaka ku mwaka hazokoreshwa ayangana n'imiliyaridi 12 n'igice. N'umugambi uzomara imyaka 10 kugira abakozi ba leta bose se bazobe banganya imishahara. Aha amasendika abona ko ari kiringo kire kire. Ico bikoze urunani kosesona rusanga akarusho kuwo mugambi ari kanini mu kugwiza umwimbo no kugabanya imyidogo nihagarikwa ry'abakozi mu bakozi ba leta.
Bizotuma ubwa mbere hadasubira kwibonekeza irutana ry'imishahara ku bakora akazi kamwe. Ntibizosubira kandi kwemegwa ko abakozi baza barahindura ibibanza bakoreramo. Ko musanze muzi neza yuko buri gihe abakozi bamwe barasaba guhindurirwa ubuzi bagenda kurondera aho imishahara bayisunumiye gusumba. Ubu rero nibaza gushyirwa mu ngiro abakozi bose bazaba bari mu kazi kamwe bazaba bafise umushahara umwe. Rero tumva ko ari ikintu kituremesha, byaturemesha kandi kubwo ayo manota bayafashe bizotuma atamushara w'umukozi usubira hasi. Ariko rero naho iyo ngingo yafashwe kandi itanga inyishu ku bibazo abakozi ba leta bafise na cyane cyane abigisha, biboneka ko ikiringo cemejwe n'inamashikiranganje cyo gushyira mu ngiro ipolitike y'imishahara ari kirekire cyane gose. Cyo naco kikazotuma inyishu itanyaruka kuboneka nk'uko abakozi bari tubyiteze. Tukifuza yuko rero nk'uko twame tubije inama n'ingingo mu biganiro leta yogira ikikoze kugira nk'uko inamashikiranganje yarayibisavye habe inama yihuta ukurabira hamwe ibijanye n'ishyirwa mu ngiro
umugambi. Icyo umugambi utegekanya kitanezera amasendika y'abakozi no kugabanya uturusho duhabwa abakozi ba leta bahembwa menshi kurusha abandi mu ntumbero yo kurindira abagenzi babo bagihembwa make. Yamara ayo masendika abona ko ari kibazo gishobora gutorerwa umuti mu biganiro hagati ya leta n'amasendika y'abakozi. Nk'uko vyerekanwa n'ubushikiranganje bw'abakozi ba leta, abakozi banyo bose barenga 180,000 mu gihugu hatarimo abasirikare n'abapolisi bakukira ubundi bushikiranganje. Pierre Claveni Nkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda. Jende mgisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Jugi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru twafitiye muri kano kanya ku nshuro ya mbere inyuma hafi imyaka irenga ibiri abanyarwanda ba mu leta atandukanye ya Amerika ejo barahuriye mu gisagara cha Dallas kiri muri leta Texas aha muri Amerika mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umugore. Ijugi Amerika muri Texas ryaharungitse mugenzi wacu Edi Rwema kubidukurikiranirana.
No munsi waranzwe n'ibiganiro byibanze cyane ku ngaruka za COVID-19 ku miryango, uruhare rw'umugore n'urubyiruko mu kwiteza imbere no guhanahana amakuru yagirira abanyarwanda batuye muri leta zunze ubumwe za Amerika akamaro. Benshi mu bavugiye muri uyu muhango bagiye bagaruka ku ngaruka COVID-19 yagize ku miryango, byaviriyemo benshi guhura n'ibibazo byo mu mutwe bitewe no kwisanga bari mu bibazo benshi batashoboraga kwikemurira. Yvonne Mugwaneza ni umunyarwandakazi utuye mu mujyi wa Dallas, avuga ko ikibabaje nuko abantu benshi barimo ababyeyi bahuye n'ibibazo byo mu mutwe ariko ugasanga batabizi
ikibazo ro cyabayemo. Ababyeyi surtout abagore ubuzima bwo mu mutwe bwabo bwahagiriye ibibazo kubera yuko byabaye ngombwa yuko bahindura uburyo kibatekereza, ugasanga ibintu bibaye byinshi. Navuga ngo babaye overwhelmed. Kuba overwhelmed mu Kinyarwanda navuga ngo ni ngo kurengwa n'ibintu. Icyo gihe rero byagendaga gutyo, hari ababyeyi bamwe batamenye uko babyitwaramo, ugasanga amasaha menshi abana baryamye basinziriye arimo ararira, abandi batangira kunywa inzoga, abandi batangira gushaka ikindi kintu gishobora gutuma bagira wa mwanya wo guhumeka. Rero wenda aho ngaho navuga ngo byabaye ingorane nini ku babyeyi muri rusange.
Hanyuma se barabimenya ko icyo kibazo bagifite?
Ikibabaje ntabwo benshi babimenya. Impamvu batabimenya ni ukubera yuko mu muco wacu wa Kinyarwanda, ntekereza ko ari no muco uzasanga henshi muri Afurika, hari ubishyira mu cyongereza avuga ngo suck it up. Ni ukuvuga ngo urababaye, harutababaye, wavunitse, harutavunika. So ni ukuvuga ngo mu by'ukuri umuco wacu ntutwemerera kumenya ko tubabaye. Ntabwo umuco wacu twemera ko tuvuga ko tubabaye. Niyo ugize agahinda gafite ishingiro barakubwira ngo si wowe wenyine. Icyo gihe rero benshi ntibabimenye kubera yuko bavuze ngo ntiruri hose se.
Ni ku nshuro ya mbere abanyarwanda bateranye ari benshi bitari ku ikoranabuhanga nyuma hafi y'imyaka irenze ibiri, nkuko bivugwa na ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mathilde Mukantabana.
Ubundi ntabwo twashoboraga no kwegerana ngo tuze tuvuge ibitureba, twakomeje tubigira kuri Zoom ariko si kimwe no kuza mukigira hamwe ibintu. Ariko cyane cyane n'ibikomeye cyane nuko twanahuye n'aba leaders bose bo muri Amerika bakaza tukiga no ku gihugu cyacu turebe ibisirimo nuko twabicamo. Tuvuye muri COVID haje intambara ziri ku isi, ibyo byose ni ibintu turimo turebera hamwe kureba ko natwe nka community yacu iri hano ikomeye ishobora kuzagireba yuko ibifatiye igihugu cyacu runini hano. Ibi byabaye muri iyi myaka byadindije abantu benshi ku buryo bwinshi. Hari ababuze akazi kabo, hari abarwaye barahari muri community zacu, hari abagize gute, ariko ni naho twanaboneye yuko turi kumwe.
Sandrine Maziyateke uyobora ibiro bishinzwe abanyarwanda baba mu mahanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda, nawe wari muri uyu muhango, yashimye umuhate abanyarwanda bagaragaje mu guhangana na COVID-19, agaragaza ko bishimishije kubona abantu bongera guhura amaso ku maso.
Kubera COVID-19 harashize igihe kinini abanyarwanda badahura ngo basusurutsikanye, basuhuzanye, baganire hagati yabo. Birashimishije, ni ibintu byiza. Natwe iyo tubigize Imana tukabona nk'abantu bahuye nka gutyo abanyarwanda, tubaganiza uko iterambere ry'igihugu rigeze, tukanabashishikariza cyane cyane no gukomeza ibyo bakora ariko bakanaza no gusura u Rwanda.
Muri iyi nama haganiriwe kandi uruhare abanyarwandakazi bakwiye kugira mu kwiteza imbere, guteza imbere igihugu barimo ndetse n'icyo bakomokamo, banarebera hamwe amasomo bakuye mu cyorezo cya COVID-19 kugira ngo habaye ikindi kintu cyatuma ubuzima busa nk'ubuhagaze nk'uko byagenze muri iyi myaka irenze hafi ibiri byasanga biteguye bihagije. Madame Jeanne Uwamariya ari mu bateguye iyi nama, akaba aturuka muri leta ya Virginia.
Isomo ryiza ni wa muco w'abanyarwanda kazi cyangwa se n'abanyarwanda bwa uburere bwo gufashanya. Icyo kintu twaracyubatse cyane no mu bihe biruhije cyane niho ko kwisuganya no kwisungana mu kuganira mu biganiro cyangwa se ari mu gufashanya muri ubwo buryo bwa finances cyo twagikozeho kandi ni icyigisho twabonyemo nuko uwo muco wacu tutawutaye ahubwo twarushijeho kuwagura cyane.
Uyu munsi mpuzamahanga wizijwe muri Leta ya Texas wabaye n'umwanya wo kumurika ibikorwa bitandukanye bya ba rwiyemezamirimo batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi mpuzamahanga wahariwe umugore ubusanzwe wizihizwa tariki ya 8, ni ku nshuro y'111 umaze wizihizwa hirya no hino ku isi. Abanyarwanda batuye muri Amerika bemeza ko kuri inshuro uyu munsi ubaye uburenganzira bw'umugore bukibangamiwe hirya no hino ku isi, ariko bakemeranya ko hari intambwe ikomeye imaze guterwa mu guteza imbere umugore. Edirwema, Ijwi rya Amerika, Dallas, muri Leta ya Texas.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Combo taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Munaenda kusikiliza Combo taxi, taxi ya Grand Lac.
Hello. Yego ndakumva neza. Yewe amuno wese. Yakozo munitse muri taxi hano kumupaka. Hey, Combo taxi. Ah, reka nditahi. Yegi mukanda hakunda. Ariko uyu munsi simpara.
Karibu wakilia wazuri. Karibu mukombo taxi. Madame karibu ingia. Patron, pardon musogele kidogo aikali. Sunaona kama iko na besoin ya fasi ya kutele kitungake ya masamaki. Karibu mama.
Yewe, ndabona hari kibore ntazi uko kimeza kije kunyica ruhande n'urutero rw'ibifi binuka. Burase ndonya nkuvugisha ho gatoyi. Kuko none ndomba mbuze n'umwuka pe. Niko mada, ubu nta soni. Urabona urutebo rwawe ukwiye kurwegereza amarete yanjye yantenze. Shaka hano gishira sinshaka rwose ko kinyegera. Ariko se ubundi nkubaze. Ucuruza amafi yaboze cyangwa?
Ngo mbiki?
Vana urwo rutebo impande y'amarete yanjye vuba. Nta soni. Uzi ko nta muntu wayoberwa aho unyuze. Ni ugukurikira isanze gusa agahita kugeraho. Umva shofe, ntabwo nagenda na n'uno mugore. Musohore twigendere.
Patron, unaze iyi gari ni yako epeke. Iyi ni taxi abatu yote, s'il vous plaît.
Wa mugabo, umpa mahoro.
Ubuzubwira.
Eh? Nanje narisha amafaranga nk'ayo warishe nawe. Turumvikana? Sinzi ishu shaka ko rero. Ubane.
Shofe, umva, ngira ngo urabona ko ni yubashye. Ntabwo rero nisha amafaranga yanjye ngo mfatanye n'urugendo n'amasazi. Postcard.
Basi wa mugabo nkibarize
wonyemerera ko mfise uburobe ngaha nkaburya ko nshonje imbanje kukubaza kugira ngo sinsange ndakubangami
uranyumvira za taxi
none sibye cyanke nguheko umvirize uburobe bw'iwacu ngena bumeze
ngo ntaso ni madam aho ni wanyemeshe ukagira ngo ko ndumwe n'abasaza bawe bibugo bamwe bagenda barira mu nzara bagira ibyo babonye byose.
Aha, we baba we. Ukatako teza chunga maneno yako uko nasema. Eh? Est-ce que uko bien kweli?
Ngerwo sabinya bwo nabantu tamenye ubwoko bwabo. Ndemera nk'uyu nguyu koko. Hagiza kutuzanura umwanda w'ibifi byaboze. None ageretse no kurira ibintu umuntu atazi muri taxi.
Aha.
ariko jewe ndi umuntu yumiwe neza na neza
oya ni jewe umiwe huko abanyabugo ntimushobora kwiwa hako
mutuliye basi bandu
ibi bintu iwacu muhumbo ni ibintu bitabaho ibintu byo kugenda abantu bari ahantu hose abanyabugo n'utuntu twanyu cyo kora
mungu wa
ariko wa mugabo n'ivyo bintu biri kuravuga nibi
iki tumva se niki madam cyakora ushobora kubutumva urumirwa wacu neza rwose wumva urunyabugo gusa
jewe uyu
wonyine
jewe ngo ndubibugo
ntabwo urubibugo se
Reka jewe
uziko nabona kuri umunyabwo kazi madam ibitenge wambaye rwose ndi kubona umunyabwo kazi nayo mafi
ahubwo wewe je nabona neza na neza urubibugo nani ibintu byo gukekeranya
biri ngewe ndu umunyamuhumuro original ubwo ntumva n'ukuntu mvuga urimi rwacu kuko nta kintega
ndavyumva neza kuri kuvuga nkabi muhumuro ariko ingena wambaye ingena wikakaza eba wamenguru wibugo neza neza
ahubwo ubu nibwo numvise neza kuvuga nk'abantu birusange batawe kushye ibintu ntabyumvise kare koko ayo wadatu ibintu byanjye biramenetse di marete yanjye rwose yapfuye imashini iri gufunguka buri kanya we ubu shaka ko nayikoresha rwose
ibi ni ikibonye
kumukunze kamara se
sofe ndabir ibintu muri marete yawe Ibi jumbo
Nani kia kawambi babo na yuwa weka
Yegi cho chijumba ni chanji Ni chanji da Wewe
Gila ndiko ndarot Ninge nukakije mukanya Ngo tulira munzira Ngo tugenda nizo kuja Ngo vimuhumura ni mugenda nizo kuja
Amane shukwari madamu wanje Washize mochino chijumba Muri mareka kujina ngo nazo kuishwa ninzara munzira Shofi mhezi cho chijumba Chaguye mandi ya vitensi
Hey, niki yako siogope ndakupa. Urona saka nyote mulijidanganye. Erega, kushie wote hakuna diferanse. Kitu ya kinatumaka tunakuwa na diferanse ni ile tu ya inakuwaka mafikiri yetu. Acha wasi tuende. Hey, nabona peti kwenye wiko wanakula bulobe. Nabona peti kwa kaka wa bijumba jamani.
Chari kigani ilo Combo Taxi, ili kino muteguri kwa na la Benevolencia Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20
kwenye radio Voix d'Amérique.
Akaino nga duche du sozele vigani unamakuru tukwa etuwa fiti yomika nukanya dushimira bagize uruhare bose ngo bitegure ugezongere bashikire kuri mikro marikumu na Joy Diane ni nahazwe yakoze Geoffrey Mutagoma yegeranije amajwi yacu tuna Mutagoma ku izina rya bagenzi wacu tubike abantu yatubifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri ngo byose naho utaha ahanje turaza kuba turi kumwe mu makuru yo mu gitondo.
Iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi
dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwanyu munara
Nasi